rutange insiguro kumyibutse abasokuru baho hambere uno muso vuguti ubumwe butahari buteranywa n'inyama bikubwiye iki
kenshi abantu baragendana mugabo rimwe na rimwe arabagenzi ugasanga kantu gato yakarabateranije
bikubwiye iki
nk'abantu bakundanye muga nk'akantu gatonyi gusa karaze kubateranya
bikubwiye iki
babashatse kuvuga nka kujya turavye abantu barashobora kugendana bakitwa nk'abagenzi kumbure muri bo neza na neza atabugenzi usanga buhari bushitse kubujyo rero hashobora guca akantu gatoya ugacha usanga karabateranije umwe ntasubiriye kuraba uwundi bagacha bacika abasi
arabitoye
Ndashimiye nebwe mwese mwariko muradukwirikirana mu kiganiro kira. Uno munsi tukaba twashimikiye kubijanye n'ingaruka z'uburuhe kubagendesha amapikipiki. Nshimiye Kaisa Liliane Inamahoro yafashije gutororokanya majwi ntasize inyuma Diane Ndonse yarakirongoye akongera kagitunganya. Ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika. Mufise ico muterera canke mubaza ku vyerekeye ikiganiro kira twandikire kuri burundi.voa@gmail.com canke murungi ku butumwa bugufi kuri 79 193 790. Kuri mikro yari jewe Alan Yves Irankunda ndabasize ndabifuriza amahori wanyu.
Cari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika.
Twashimiye bagenzi bacu bo mu Burundi badushikirije ikiganiro kira mu kanya gato gakurikira isa 12 turashikiriza ikiganiro cyo muziki nkuko twama tubigira iminsi yose kuwa gatandatu nk'aya mangu.
Shuti muduteza matwi kuri isaha uno mwanya w'ikiganiro cy'umuziki aho muramutse shuti n'abagenzi nkuko mubimenyereye. Tutabanje kubatebera dutangurire ku butumwa bwa Clovis Bashanana ari mu Burundi.
Nitwa Clovis ndi Burundi i Muyinga. Nagira gutasha mama wanje ari mu Muyinga mu Burundi. Atasha n'umugenzi wanje kuhunda kuri abantu Juma ari muri Congo. Murakoze.
Nakahe karirimbo basabiye?
Ndasaba karirimbo ka Medi birenze igipimo ka kera. Ndaba murakoze.
Indirimbo ya Medi tuguhitiyemo yitwa Sibyo, twibaza ko igushimisha.
Uzi ko nkukunda. Baby you know better. Uwo nifuza.
Panda milima tukashuka mabonde wawili kwa mapenzi cause I love you uzamjali labana
baby I go extra miles would you come with me
Come with me. Ndakukunda sibanga. Uzabana
sinzuri
sinikize nkwanga sitjo sitjo ndabona isiza mbana ndo esaje tukabana tukabana
mamuo mame
Muriko mukurikirana ikiganiro cy'umuziki kuri radio Ijwi rya Amerika. Ubutumwa dukurikije ko nubwa Eliakim niyo bitwaye.
Nyeritwaye Eliakim abamba Burundi mu ntara ya Ruyigi nyine n'ikinyi abanifuza gutasha abagenzi na cyane cyane bamwe bagiye baca mu nkambi hariho nkambi Imana Bonaventure ari Nyarukusha hariho Kacambere George ari ndutse n'abandi ari mu zindi ntara harimo Bimenya Imana Eric ari igitega muri Bugendana nibagiye rero n'ababyeyi banje hamwe n'abatuvukana Yahunda Kome Yeneza Siriyake Imana Cynthia Yika Israeli Muhwazi n'abandi basigwa na soku bari baritsinda n'abanyene ndabatahije harimo Oscar Renato Nashe nibagiye n'abagenzi nyene dukina n'umupira ngaha harimo na directeur wa Ecofop umutso nawe nyene ndamutahije hanyuma bose ndabifura indirimbo yariyo yose ya Ambassador Imana ibane namwe
murakoze
namwe murakoze mugiribihe
indirimbo ya Choral Ambassadors tuguhitiyemo yitwa Nime Mupata Yesu tubaza ko igushimisha Chukura maradio yanyu, iyi ni radio izwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri ko mukurikirana ikiganiro cy'umuziki aho muri kumwe nanje Fidel Niyonga. Ubundi yaduteye kama ni Pacific niyo yakunze.
Nitwa Niyankunze Pacific, nkaba mba mu ntara ya Rutana muri komine Mpinga Kayove. Neza neza aho bita ibitare, natahije mama wanje aho tuvukana Yoezu Mediane, niyo muhiza boss, nkatasha abanyeshuri twigana kuri seminari Kayero. Cyane cyane umuntu twicana itwa Niyosenga Jean Bertrand Kimana. Ndayifuriza akaririmbo ka The Ben kari koko.
Sawa, urakoze.
Ego nawe mugire ibihe byiza ngaha.
Indirimbo ya The Ben tuguhitiyemo yitwa Roho Yanje, tubaza ko ikunezera.
Kiganza duserukane Wowe wahize bose Mubona mu marembo niyumanganya Nice nicara Mugabo ukaje mukwe Fiti kiguse Ubu bayu Wange nanje bayu wawe Inyenye inyobora Tazi gerizima Inyamge ya uzu sangi uti Bihumi Owe doho yanje Zahora girata Wabaye ikinege imfura na mfura za kwambi kikamba ndi ngorora do ndifuza utura uyu mwenge ndi moyo beguru kundo udafiti kiruzi
nyenyeri nyobora tazi gerizima inyange ya uzun sangi uti bihombi uwedo koyanje zahora girata Zigenzima inhamge ya uzun sangiruti bihumbi kuwero koyanje zaorani rata
Washington DC mu Kirundi na mu Kinyarwanda Jean Gabire aradutera kamo ari mu Burundi
ndi Gabire Jean ndi Bujumbura ushaka gutasha mama wanje ari ngozi muri commune mwumba commune mwumba mutumba gutaganda mbane mwene wacu ari ngozi nyene yerekwa mu Federico mbane data wacu mu Federico ndashaka kubona n'umugenzi wanje yitwa Isabelle Dicre ari muri Canada ndashaka kubona n'umuhungu araho yitwa Imabri tukorana ngaha nyine ngaha Bujumbura nawe ndamutashya ndashaka no gutashya umuhungu yitwa Professeur Ebenezis ndagizimana yigisha kuri Bisegwa Bibiro ndatashya n'umuhungu araho yitwa Paul Nahayi ari mu Uganda ndatashya n'umugenzi wanje Erodi ndatashya n'umuhungu araho yitwa Paul akora kuri Mutsinda kono mugenzi cyane ndamukunda ndatasha namusikanze ari mu ntara ya Muyinga ahantu muri commune giteranye yitwa Mane rakiza na mwana wiwe yitwa Nzogisaba na wende mwana yiwe yitwa Nini nahazwe abose ndabatasha ndatasha namubyaranze yitwa Barabwiza Diodone ari mu mabanda ndatasha no mugenzi wanje yitwa Jamari ari mu mabanda nyene ndatasha n'abagenzi bose twakoranye n'abanyeshuri bose bari muri Rifebuye bose ndabatasha abantu mwese bazi ko baciye kuri Rifebuye Tingabire Jean arabatahije abo mutagishobora guhura muzuza murahuzwa n'ijwi rya Amerika ndashaka kandi ndabasabira n'indi ndirimbo y'amahoro n'iyi myenda n'akaririmbo k'Imana muzuba mukoze
murakoze
okay
indirimbo y'Imana tuguhitiyemo yitwa Imela yacuraranzwe na Daniel Bassi bibaza ko igushimisha
And your faithfulness each day I'm convinced it's not because I am worthy To receive the kind of love that you give But I'm grateful for your mercy And I'm grateful for your grace And because of how you poured out yourself, I have come to sing this song out in praise.
Imela,
oh,
Imela, oh, Kaka,
oh, Yekeru,
Imela.
Mwumvirize ikiganiro cy'umuziki kuri radio Ijwi rya Amerika Washington DC. Kurikije ku butumwa bwa Jacques Nkeshimana ari mu Burundi.
Ego nitwa Nkeshimana Jacques, abamba nga kumutakura, abanipfuza gutasha. Bambe gatahije bagenzi banje bari mu makamba atandukanye na Kivab mu Rwanda atandukanye. Bwa kabiri ndatahije n'abagenzi bose twiganye ku ishuri n'umugisha mu Ngagara. Bwa gatatu ndatahije umuryango wanje aho uri hose. Bwa kane ndatahije abana bishwe na kigoyi bari mu ntara zitandukanye. Ubwa gatanu nagomba gutaha n'abanzi bose ku izina rya Imana. Hama nkaba ndagomba kuyifuriza indirimbo ya Farios iyo ari yo yose.
Indirimbo ya Farios tuguhitiyemo yitwa Ndakumisinze, tubaza ko igushimisha.
Ni wasani gari tsusura ko
Kabina kaga foto kawe Harina ho bishika mijoro nga kisegura Bundawe yuko mzuzi tko haurira Kwiki misi ya waye mishi Nandina uravizi Ibi sati mabidi mukunyecha Minu sange
Sinze Gira kwa talifyo Gira kukifise kaga foto Harina ho wishika mnijoro na kisegura Mwandawe yuko mnizo sito hakurira Kukumisi ya waye mnishi Kandina uravizi Hivi sati mabiri mkunyicha Winu sande Sinze Love for you.